Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro n'amakuru tuafitiye muri kano kanya.
Urashobora kuba wigisha nko mu mwaka wa mbere dufate bakakugira formation kwa tujya tubo muri programme yo mu mwaka wa mbere nyene hanyuma bikagusaba yuko ujya nko mu mwaka wa gatandatu ukaza kwigisha igiswahili nta notion ni muvuze ku giswahili yacu nzi.
Uyu ni umwe mu bigisha wo mu ntara ya Kirundo ni mu gihugu cy'u Burundi agaruka ku kibazo cy'uko bimwe mu vyigwa bariko baraha abanyeshure babo atabumenyi buhagije babifisemwo basaba guhugurwa bihagije kugira ngo ntibayovye kazoza kejo mu Burundi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres amenyesha ko yababajwe no kumva impanuka y'imodoka yahitanye abagera kuri 50 ikomeretsa abandi batari bake mu burengero bwa Kenya ejo kwa gatatu. Guterres arahoza imiryango yabuze abarusimvye leta hamwe n'abanyagihugu ba Kenya mu gihe cyateye iryo sanganya kugera ino saha kitaramenyekana. Abategetsi ba Kenya bemeza ko abantu bagera ku 300 aribo bahitanwa n'amasanganya y'amamodoka uko umwaka utashe. Ni mugisha mirya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ryo gemeza ko abantu bagera ku 12 aribo bapfa ku mwaka kwera amasanganya y'amamodoka. Umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab wo muri Somalia watangaje ejo kwa gatatu ko ariwe wishe abagabo batanu wavuze ko basumira urusaku Leta Zunze za Amerika, Ubwongereza hamwe n'iperereza rya Somalia. Abagabo batanu bari bafite imyaka iri hagati ya 22 na 66 biciwe mu gisagara cha Jilib ni mu manuko bwa Somalia ku munsi wa kabiri nk'uko bishikirizwa na Al-Shabaab. Al-Shabaab bivuga kandi ko imbere yo kubica biyemereye ubwabo ko batanga amakuru atuma uwo muhari ugabwa kwibitero. Al-Shabaab urwana kugira ngo utembagaze leta ya Somalia iri mu Mogadishu ishigikiwe na makungu. Abakenguza amateka ba Amerika bariko bararemera perezida Donald Trump bamusaba gutohoza vyihutigwa kwizimira ryumenyesha makuru ya muka muri Arabia Saudite bagabisha ko bishobora kuvamwo gufatira ibihano abategetsi ba Arabia Saudite hamwe n'amashira hamwe kanaka. Mu rwete bandikiye Trump ejo kwa gatatu bamusaba gutohoza kuvyashikiye umenyesha makuru Jamal Khashoggi yabuze irengero kuva acinjira muri konsule ya Arabia Saudite iye Istanbul ku murwa mukuru wa Turukiya mu ndwi iheze. Aba senateri bakeka ko Jamal yoba yazize gushikiriza makuru y'ihungabanyo ry'agateka kazi na muntu mu gihugu ciwe ca Arabia Saudite. Perezida Donald Trump yahawe imisi 120 kugira ngo abe yatanze raporo izokurikirwa n'ibihano mu gihe hari abo kwagirwa. Abategetsi ba Turukiya bemeza ko Jamal yashikiriza makuru atanezereza umuhungu w'umwami Salman kandi ko yiciwe muri yo konsula ku igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa cumi yaragiye kurondera impapuro kugira ngo ashobore kubakana n'uwabakundana. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoro wa mucamuja kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika ni kuri wezi tatu akaburundi radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakaryo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze inyuma y'imyaka 5 heze hatangujwe inyigisho zishingiye ku ishenshingiro mu Burundi bimwe mu vyigwa ntibirashobora kuronka bari mu babinonosoye mu ntara ya Kirundo turabigaruka ko handi hatari ko tubanze tuje mu ntara ya Cibitoki habari imyibitomati bo muri makomune agize iyo ntara bavuga yuko bataronka aho bashorera umwimbu wayo matomati wabo mugenzi wacu Evariste nziko banyanka yishikiye mu isoko ya Rugombo kuturabira ko vyifashe adusigurire
Turi mu isoko ya Rugombo mu kibanza kidanarizwamo amatomate imyidogo ni myinshi kubarimye bashima ko bimbuye bihagije ariko bataronka ababagurira bavuga ko nabagiriwe ibako bakabagurira baronka nica ntikize aba ni bamwe mu bayazi n'ijwi rya America
Zatubanya zinshi twabuze aho tuzishira naho tuzijana inyanya naho tuziko turaziteranya
ifashe nabo kubibona nokunyena namarira nayandi gusa naho dufisa aho tuzitwara iyo kote buyanyoyo yabaye amakororo ku itomate
inyanya zabuze soko firima zata isoko dusiga tugurisha igihumbi twarapfutse mu murima inyanya ntizikironka isoko
abo barimye bitomate bari yarukajana bavuga ko iyo baguriwe badaheza ngo baronke ayo bakoresheje mu kuzirima yatari muyimbura nk'irya kino gihe bavuga ko agatebo bakagurisha gushika ku 5,000 by'amafaranga y'amarundi ariko muri kino gihe ubapfuye agasoni atabarenza igihumbi
inyanya nta kigenda kubera yuko amafaranga twakoresheje yose yaguye mu isoko ribi kwaguze umuti 10,000 tugura ifumbire tugura ibiki mugaburu tugasangana n'ikintu na kimwe turi ko dukorera n'amafaranga y'abakozi yose yaguyemo
Nacho dukura ubwo twinjira no munzu tukazana andi mahera tukarihabe ni modoka ya.
Umujyango cubaho nabi kubera twagiye turafata na madeni menshi dukoresha mu mirima twahombye. Bamwe turi mu guta twomoke.
Amafaranga twakoresheje ni menshi. Mugabo amafaranga nta tworonka naho isoko ni mbi cyane. No kuvuga jewe na ukoresheje amafaranga angana ni miliyoni 2,300,000. Mugabo ndabona kumenga no miliyoni umwe sinzohava ndakura. Tubona ukuntu bizogenda ahubwo ni deni twafashe turabona ko bazohava badufunga
kuronswa ihinguriro ry'amatomate muri ako karere ko mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi niyo nyishu kuri ico kibazo nkuko abavuga ko umwimbi wabo bawusesa mu isoko bavyemeza
nukuri nibatugira ikigongo natwe ariko nibintu twarimye yuko byo tuvaho bikasohoka cyangwa ko turonka ubuzima nk'abantu
usabye leta imenye ngene tuzanira iyo mashini yo guhingura itomate zihingure turabe ko tworonka basi na gatoyo
izine yarubatswe mugabo ntago iratanga ura gukora tubona icyayi hagaritse gituma itokora twebwe nk'abari nyibitomate tubona ko leta yo tugirira ingufu yizine yubatswe igashobora gutangura gukora kugira ngo natwe tuharonkera karusha
navuga yuko yadutebeye kugira ngo baturabire ukungene twabigenza hama badufashe barabe yuko natwe abari nyitwatera imbere
abategetsi bo kugwego kwa commune Rugombo baratahura ingorane bamwe mu barongoye barimo amatomate bafise Patrick icyitungiye no muhanuzi wa mustanera jejwe iterambere
nivyo ko bari mu bike baridoga kuko umwe mu tomate mwisaza wabaye mwinshi ariko twebwe turahimiza cyane abarimyi b'amatomate kugira ngo zimwe bashobore kudushyira mu isoko
ku kibazo kijanye n'ihinguriro ry'amatomate uwajejwe intwaro avuga ko ishyirahamwe Kapade yigisha iby'uburimyi ririko rirashinga iryo hinguriro kandi ko rigiye gukorana n'abo barimyi asaba abo barimo ico gitegwa kwijukira imbuto zimeze neza kandi zitanga umwimbo bikika
rero icyo twabahanura nuko borima imbuto zibikika kuko ziriho kamenya n'ubujye kuvuga kwibika narijya ko twagire ubuntu hari nishira hamwe Kapade cyatubakiye akayizimu ko kuhingura isosi y'itomate tomate bene igihugu barima usanga ari tomate atari tomate zo mu ruganda ariko bobo bakeneye tomate va ruganda kugira ngo bashobore kuhingura twahimiza abanye byo kuko borima itomate zishobora kuja guhingurwa mu isosi twabahimiriza cyane cyane ko bogenda bakavugana nabo bagoronome babo bakabarekera ko bazuguriza mbuto kugira ngo ntibashobore kurimira ubusa
Ijwi rya Amerika ryarishikiye ahari ryo hinguriro abakorera bamenyesheje ko ririko riragerageza mu minsi imbere rishobora kwakira umwimbo w'amatomate mu ntumbero yo kuhingura mu ntara cy'ibitoke Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
na nabiciye ku masonga nk'itangura nyuma y'imyaka 5 iheze hatangujwe inyigisho zishingiye ku ishuri nshingiro mu gihugu cy'u Burundi. Bimwe mu vyigwa ntibirashobora kuronka abarimu babinonosoye muri iyo ntara mu ntara ya Kirundo. Abarimu bigisha ivyigwa batigiye bavuga ko umwimbu uheze ukaba mubi. Sendika Steba, imwe mu masendika yabigisha ikora mu ntara ya Kirundo, ivuga ko ari ikibazo kiboneka mu makomune yose y'intara ya Kirundo. Ibindi na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinzi.
Haba mu mashure y'intango canke mu mashure shingiro, abigisha baratanga inyigisho kuvyigwa batigeze babona mu mashure baciyemwo. Ingorane zo kuvyigisha ziri kuvyigwa vy'indimi canke vy'ubushakashatsi n'ubuhinga. Aba ni bamwe mu barimu bahura n'ivyo bibazo. Bigisha kuri amwe mu mashure yo muri komine ya Busoni.
Hari ivyigwa vyinshi vyagiye biriyongera kubyo dusanganywe. Twari dusanganywe Kirundi, Biharuro, Gifaransa, twe dimiriye. Hanyuma barongeramo ibindi nk'Iswahili, Ivyongereza, za FCH. Ivyo iyo umwigisha ariko aravyigisha atabiherewe formation ihagije, na cyane cyane ko nk'ubu nta nyigisho kuri ibyo tubona mu mashuri twe twagiye turacamo, umuntu akiruka avyigishije gutyo ugasanga umwana nawe avyakiriye ko abironse.
Ubu barashobora kuba wigisha nko mu mwaka wa mbere dufate bakakugira formation kwa tujya two muri programme y'umwaka wa mbere nyene, hanyuma bikagusaba yuko uja nko mu mwaka wa gatandatu ukaza kwigisha igiswahili. Nta notion ni muvuze ku giswahili yacu zi.
Inyigisho batanga batanonosoye zigishwa no mu buryo butoroshe. Ababigisha bavuga ko basa nk'abataco bavunikira.
Mwico gihe ingaruka novuga ni mwimbo muke, kuvuga ubumenyi twa Tanzania babuhagije. Icyo gihe usanga turoha mwimbo muke, mwimbo udahagije, ivyo abindi usanga umwana aca vanga arose n'ishyo zihagije kuri ivyo, kuko no mu gishya bitanze n'abacaca biziko
ingaruka zica ziba zazindi z'uko nyene usanga agiye atana kimwe afise mu mutwe, kandi na wa mbi yayumwigishije nawe akaba atabumenyi arasanga wifisemo. Uravye kuba wigisha nka effective y'abana jana uri umwarimu umwe, ibintu bitubona cyane. Ugasanga abana ntibafise naho bicara, benshi twigisha bicaye ku mabuye, nta ntebe bafise. Ni bwa bumenyi buke nyene buvana n'izo ngorane barimwo.
Basaba gukarihirizwa ubwenge kugira bashike kwihangira.
Bijya byo kwigisha byo gutanga amaformasiyo ku mwigisha, ugasanga ngo atuye kumana mwigisha mu wa mbere ku giswahili cyangwa icyongereza, uwo mwigisha ntazoguma kwigisha mu gishuri. Ejo bazamwongoroza bafexe uwo mwabamba kama fexe mu gishuri nko mu wa kane, ntazoguma mu muri wa mwaka wa mbere. Umwaka uza bakaca ugasanga wa mwarimu yahavemo wa mwaka wa mbere cya giswahili ugiye mu mushasha, ugasanga kigisha ukundi. Bagwiza amaformasiyo kubigisha bose.
Sendika y'abigisha CBE igize imisi igendera abigisha ijya nino mu ntara, iba iriko irumviriza ibibazo byabo, ikabagira n'inama y'ingene boganira n'ababarongoye mu kubitorera umuti. Muhigirwa Pierre Claver arongoye syndicat STEB mu Kirundo avuga ko ikibazo gishikirizwa nabo bigisha ari inkora mutima.
Aho tugeza turabona koko by'ukuri ko hariho nk'ibyigwa bazanye bya SH bya technology, aba bari mu beshi ntabyo bize n'igiswahili ntacyo bari basanzwe bazi, rero birabagora cyane. Turasaba yuko uwo leta yoraba ukuntu ibaforoma amatsiye bagashobora kuza babyigisha babyumva.
Icyo bakora muri sendika baraheza bagashikiriza ibibazo nk'ibyo leta. Muhigirwa Pierre Claver:
twebwe icyo dukora sendika yacu irakorana na leta, iraheza igashikiriza ibibazo muri leta, hanyuma bagaheza bakabikorera ko nabo nyene bagashobora gutunga icyo kibazo iyo bashoboye kuba bagikora.
Mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo bavuga ko batarashobora kwegeranya ibiharuro ku vya nkenerwa mu mashure. Musafiri Ndestor arongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko n'umwaka utaha warangiye intara ya Kirundo ifise ikibazo cy'abigisha. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo amenyesha ko ivya nkenerwa haba mu bigisha, ibitabo, intebe n'ibindi bizoba vyegeranijwe mu ndwi igiye gutangura. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye ivyinyigisho tubibandanirize mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza mu karere ka Rutsiro agahangayikishijwe n'ibitigiri by'abana baheba amashuri vyabaye ndanse. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika muri abo baheba basigura yuko ingendo ndende ziri mu bibatuma baheba. Reka mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana atugire ku muriri w'ino nkuru.
Murugo ni hehe? Era hari bita kumbuza mahanga.
Wavuye gute?
Nyina nubwo amafaranga niyo yashuka abana tujya mu muhanda dushaka amafaranga, ariko natwe ntago tubiba bidushimishije kubona turi mu buzima bubi nk'ubu ngubu.
Numwe mu bana bataye ishuri bajya mu buzima bwo mu muhanda.
wavuga ko yakuruwe n'irari ry'amafaranga atoroka iwabo ajya mu mujyi kuyashaka. Muri aka karere ka Rutsiro harabarurwa abana 2,334 bamaze guta ishuri kuva uyu mwaka wa 2018 watangira, bivuze ko nibura buri kwezi abana basaga 250 mu karere kose babaritse ishuri bakajya mu bindi. Ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko aba bana ari benshi cyane, bukavuga ko ababyeyi baza kuyisonga mu gutuma abana bareka ishuri. Umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bwana Butasi Jean-Herman avuga ko impamvu zitera abana guta ishuri ari nyinshi ariko agatinda cyane ku burangare bw'ababyeyi.
Bitewe n'agace n'imyumvire y'ababyeyi, iyo ugiye nko mu mirenge yerekeye ku kiyaga cya Kivu hari abo usanga bari mu bikorwa by'uburobyi, iyo ugiye ahahingwa icyayi n'ahacukurwa amabuye hari abana usanga mu ibyo bikorwa. Izo mpamvu rero zose ziba zishingiye ku ruhare rw'ababyeyi mu kumva akamaro k'ishuri no gutekereza ku bana babo ejo hazaza. Kugira ngo umwana areke guta ishuri nuko agomba kuzamo uruhare rukomeye rw'umubyeyi.
Hari bamwe mu bana bakiri mu ishuri ariko bavuga ko nabo bitaborohera kubera impamvu bagarukaho.
Iyo nabyutse mu gitondo wenda ngo mandasiga amazi imbanda njya kuvoma, ari kure nagera ku ishuri ngiro ngasanga batangiye amasomo ibyacice nkabasha kutabyumva neza, ugasanga bingezeho ikibazo cy'uko nitabona bitsinda. Abana mbona babarataye ishuri barenga hejuru y'ico.
Abana bataye amashuri zibagera mu bana batanu. Impamvu baba barataye amashuri ni ku bubanire bw'ababyeyi babo, ugasanga ababyeyi bahora batotezanya, ugasanga umwana ajya kwiga na uniform agira na bikoresho by'ishuri agira kubyira ko iwabo bahora batongana na mahoro gabi wabo.
Aba bana banavuga ko biga bacushitse uburyo nabyo bibangamira imyigire yabo myiza.
Natwe ku ishuri ryacu ibyumba by'amashuri ni bike, usanga mu ishuri kiga turi abanyeshuri 60 kandi umuyobozi w'akarere yatubwiye ko buri shuri bigiye neza ko buri mwarimu yajya yigisha abanyeshuri 30 mu cyumba, ugasanga iyo ni imbogamizi duhura nayo mu mashuri. Araho usanga intebe yicayeho abantu 4-5, ugasanga kwiga nago biri kugenda neza mwarimu yavuga n'ibintu nibyumvikane.
Ngewe ikintu nasaba cya mbere ni ukongera ibyumba by'amashuri kubera ko ahantu twiga tubyigana.
Muri aka karere honyine hagaragara umubare munini w'abana bata ishuri, kuko nko mu karere ka Ngororero muri iyi ntara y'Uburengerazuba mu ntangiriro z'uyu mwaka abashinzwe uburezi bavugaga ko mu bana 45,000 biga mu mashuri abanza ababarirwa hagati y'3,400 bari bamaze guta ishuri. Muri uyu mwaka w'amashuri guverinoma y'u Rwanda yasubijeho gahunda yo kwigisha umunsi wose ku banyeshuri biga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, aho kwiga igice cy'umunsi nk'uko byari biri kuva mu 2009 ubwo abanyeshuri basimburanaga mu ishuri, bamwe bakiga mbere ya saa sita abandi bakiga nyuma ya saa sita. Ubwo Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yagezaga ku Nteko Ishinga Amategeko ibyo guverinoma iteganya mu rwego rw'uburezi mu mwaka ushize, yavuze ko kwiga igice cy'umunsi mu mashuri abanza bibangamira ireme ry'uburezi kuko amasaha umwana yigaga arimo akugereranyije nayo ku rwego mpuzamahanga akwiye kwiga. Minisiteri y'uburezi ivuga ko iyi gahunda yanavunaga cyane abarimu, bikanatuma abana biza ikigoroba rimwe na rimwe batiga neza. Ikibazo cy'ubucucike mu byumba by'amashuri guverinoma y'u Rwanda yagishyize mu byizitaho muri gahunda yayo y'imyaka 6, ikaba iteganya kuzubaka ibyumba bishya by'amashuri 28,635 no guhakaza abarimu bashya basaga 18,000 mu rwego rwo gukemura iki kibazo. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza Munyamagana, inkuru iwe mushobora gusura kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ayavugwa mu Rwanda ca tuyabandaniriza mu gisata c'abarundi bahungiye muri ico gihugu. Abanonotsi b'abarundi burukino rwo gusiganwa athlete mu rurimi rw'igifaransa baba mu ikambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda barasaba imfashanyo kugira ngo bazoshobore kwitaba amahiganwa ategekanijwe ku rwego rw'igihugu mu mpera z'uku kwezi. Abanonotsi iyo baronse ubafasha bama batahukanye ibibanza byiza n'imidari y'ifeza n'umujumbu mu mahiganwa nk'ayo nk'uko babyemerera Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver. Niyo nkuru mu gihugu cy'u Rwanda.
Abanonotsi bo mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama bagize umugwi w'abarenga 10, ubu imyiteguro ni yose kugira ngo bazokwita bihiganwa ryo gusiganwa retekanijwe itariki 27 z'uku kwezi kw'icumi. Yamara ku bwabo amahigwe yo kuzokwitaba iryo higanwa ni make kuko atamfashanyo y'ivyangombwa bararonka. Kapiteni w'uwo mugwi Niyonsaba Ferdinand aterekamo ababishoboye bose kubafata mu mugongo kugira ngo iyo miyabaga y'abarundi izohiganwe nk'abandi.
Mu atlete bikenewe ko ekipera yavuye muri entraînement mva umuntu ashaka kugira footing nk'isaha n'inusu canke abiri, uravye naho tubaye hagize nko dufata mu mugongo tukarabwira dushaka kwitabira ayo marushanwa mu buryo bumeze neza kuko ibyo tubura byo ni byinshi ibintu bijanye nk'ibirato tenis d'entraînement tenis de compétition ibintu nk'ibyo nyene ibintu bijanye n'ivyamwa ibintu by'amata kugira ngo umubiri bw'umuri ya forme nyene harige dushaka gushika no kuri stade tukabona abandi bakinyi bambaye imyambaro nyene isobanutse twe natwe tuba tuvundurutse nyene urumva ko biba bigoye nyene.
Umumenyereza w'umugwi avuga ko baravye bikenewe kugira ngo abanonotsi n'abamenyereza bitabe iryo higanwa hakenewe nk'ibihumbi amajanindwi y'amanyarwanda ni hafi amadolari amajana atandatu na mirongo itanu y'abanyamerika. Ngenda kuri yo Leonard avuga ko ubwo buryo bwo bafasha guhera mu myimenyerezo mu ikambi ya Mahama gushika ni Kigali ahazobera iryo higanwa. Uretse izo ngorane ngenda kuri yo yemeza ko abanonotsi biwe biteguye neza.
Turafise abahungu bashika kuri batandatu n'umukobwa umwe bazosiganwa ibirometero birebire. Turarindiriye turabe yuko hari abazodufasha kuko biradusaba uburyo bwinshi, biradusaba uburyo bwo kwiyunguruza, biradusaba aho turara, biradusaba ibyo dufungura, biradusaba kwiyunguruza mu gisagara, kunywa amazi, kubera ibirato birukanye ugasanga byabariye kubera ibirometero ari birebire, ugasanga barakeneye imiti nk'ibinini by'ububabare, amapomade n'imyiteguro ikomeye.
Umwe muri abo banonotsi b'impunzi amenyesha ko bamwe basivye yiganwa kubera kubura uburyo bituma n'ibihe bikurikira badatana ibibanza byiza kubera ukwihebura.
Biratubabaza cyane, ucuraba inguvu warakoresheje kandi ukazikoresha uba muri kondisiyo mbi, urazi ko toke ibintu dufungura murabizi na hamwe harona ababiheba kubera ko basivye kubera ko kandi iyo competition yabiri ikenewe hari gusanga ari competition de qualification ugasanga urayisivye kandi waruzi wizeye ko nashobora no kuyitsinda.
Umumenyereza wabo atangaza ko muri kayise abo banonotsi bama batahanye ibibanza byiza bigatuma biteza imbere bakibagira n'ingorane z'ubuhonzi barimo mu ikambi.
Uyu mwaka hari umukinyi twarose yahagarariye ishure yiga ko hafi yacu yashoboye kwigaragaza ku rwego rw'igihugu azana umudari wa gatatu muri bamwe birukanga bahanahana dukoni ku metero ijana. Turafise n'abandi mu mahiganwa tunganije urwego rw'igihugu bashoboye kuronka imidari y'ifeza y'umujumbu bitwara rose umukinyi yigaragaje ku mwanya wa gatanu mu bihugu bitari bike byari byitabiriye iryo higanwa. Shoboye kuronka agashimwe k'ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu by'amanyarwanda.
Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo kambi yubakwa, abanonotsi bariyo baramaze kwitaba amahiganwa atari make, yaba ayo ku rwego rw'igihugu canke mpuzamakungu. Barashimira Leta y'u Rwanda n'amashirahamwe atandukanye yita y'impunzi yama yabafashije mu vyankenegwa vy'ibanze kugira ngo umugwi wabo ushobore kugira imyimenyerezo n'ibindi bikorwa hanze y'ikambi. Pierre Claver Niyonkuru, Ikigali, kubw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru mukanya ca dukubitiza amaso ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bijya bibi, biranuganurwa ko ari byo.
Eka nibihu.
Ngo nibihu akanira vyisomeye.
Ndakubwiye ko atari byo.
Nivyo.
Nivyo.
Eka
sivyo.
Ehe dupingi. Ehe dupingi. Utangiki.
Ne mupinga mupingi. Umvirizi ijwi rya Amerika. Irabeshutse ibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Mu nkuru y'ibinugwanugwa ku rubuga ngurukana bumenyi kuri no wa kane tuja kugaruka ku masanganya yo mu ibarabara mu gihugu cy'u Burundi yaravuzwe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Amasanganya haheze ukwezi ibonekeza cyane ku mabarabara ahuza umugwa mukuru Bujumbura n'intara zo hagati mu Burundi, nko ku munsi w'Imana yahitanye abantu barenga cumi, muri bo harimwo abana bane n'abantu bane b'umuryango umwe. Imana ibakire. Amashami yigenga ahamagarira igipolisi guhasha abunguruza abantu n'ibintu barenze umuvuduko wagenywe n'amategeko no gushira mu ngiro itegeko rigenga uruja n'uruza rwo mu mabarabara. Abatari bake baragize ico bavuga rero kuri ayo masanganya ku mbuga ngurukana bumenyi. Mugenzi wacu Nairobi Roje wirika neza niwe yaducishije ko akajisho
ku mbuga ngurukana bumenyi. Abanditse bose berekanye umubabaro batewe n'ubuzima bw'abantu buhitanwa n'amasanganya atandukanye. Rimwe muri iyo ryabereye ku munsi w'Imana muri komine Muramvya hafi y'uruzi mu Barazi, rihitana abantu bane bo mu muryango umwe harimwo umugabo n'umukenyezi wiwe. Duhereye kuri uyu agira ati: "Nukuri amasanganya aratumarira abantu n'ibintu. Leta mu ntumbero yo gukingira abana bayo yo kwigora ikarondera izo ararume canke kamera ziraho umuvuduko, gutyo urengeje vite wese yagenywe agahanwa atakinya kandi atanumwavuyemo. Unawati murakoze cyane kuciyumviro harakenewe ko hakorwa ubuvugizi ku bakuru bajejwe abunguruza abantu n'ibintu n'abajejwe gusuzuma uruja n'uruza bo mu mabarabara. Unawe muri make avuga ati mbegishano aya masanganya rajishinga na François Xavier Ndaruzaniye umukuru w'icirahamwe ize ntiwihebure akanasaba kwitegeko rigenga uruja n'uruza rwo mu mabarabara ryo kubahirizwa.
Ingingo zose zofatwa ko biragaragara yuko usanga hari imodoka zigenda zirata ibyuma mu ibarabara ariko ugasanga zifite control technique. Turasaba yuko umuvuduko ni nawo wa mbere ibimwe twita mu gifaransa excès de vitesse. Umuvuduko ku mabarabara mu Burundi urateye ubwoba. Biraboneka neza ko abantu bakora cyane cyane umwuga wo gutwara abantu n'ibintu bariruka biteye ubwoba cyane. Abanyagihugu ugasanga bavuye Bujumbura baduze cyane bavuye muri interior bamanuka Bujumbura shika imitima yabavuyemo. Tugasaba cancane rero igipolisi gifata ingingo zose kugira ngo zihane abo bantu batubahiriza iryo tegeko kuko riratomora neza umuvuduko batarenza habe mu gisagara canke muri interior.
Ndaruzaniye hari n'ikindi kimubaza kurusha akibaza ko ariyo ntandaro nyamukuru y'amasanganya adasiba guhekura igihugu n'imiryango. Igiturire
cancane hariho n'ikindi kibazo rero ku mabarabara aho usanga hariho abantu bagenda umuvudu kurenze canke bapakiye abantu barenze canke imodoka zidakwije ibisabwa ugasanga hariho ico twovuga duti igiturire gasanga hari abashoferi biheranya abapolisi bamwe bamwe ku mabarabara barabaha amafaranga 2,000, 2,500 bakabarekura bakagenda kandi babona ko bari mu makosa. Ibyo byose turaheza tukavyiyamiriza dusaba cane ko ababijejo bikurikirana.
Eka na Faustin Ndikumana mukuru w'ishyirahamwe Parsem ari mu batewe umutima uhagaze n'urugero rw'amasanganya mu Burundi. Mbere ku munsi wa kabiri w'iyindwi yakoresheje ikiganiro yerekana uko abibona.
Ibyo rero byerekana rakora ibisigiture na irresponsibility. Iyo bimaze kugera ngaho nta kindi kifu kigaragara. Izo modoka ziba ari zabandi zidakogwako ni ibyo bica bigaruka. Hanyuma twari tugize ibintu maze dusemera bijanye n'ajya amajwi ari karahinga. Kiri wagera kwaza abantu akoza batuti izo modoka ugiye ukora gusanga ari izo mutegetsi kana. Bihebe rero umuntu abajeje gukuriza umutekano bari kuyakurikiza ni ibintu rero bibabaje cyane mu gihe ibintu biba twese tururira amategeko yanditse bimwe bikaba abantu polisi ariko barabura ngaho ku mabarabara nyine umenye ngo ntacabaye.
Iyo ngendo Ndaruzaniye yifuza ko abantu bose bayivira hasi.
Amashirahamwe yigenga, amasuranse, igipolisi, amashengero, mbere n'amaradiyo. Turasaba iki kibazo cy'amagisida kibica twese duhaguruke. Umwe wese asemerera hageza kuko biramaramaje uravye abantu bapfa batari gupfa. Ni igihugu gihahombera, ni imiryango ihahombera, abana basigara ari impfubyi bagasigara baragora leta. Birababaje cyane. Igihugu gica kigira abantu bagendana ubumuga benshi, ni udapfuye ugasanga baguciye amaguru, baguciye amaboko. Tugasaba rero yuko umwe wese yobona ko iki kintu cy'amasanganya mu ibarabara kituraba twese dusemerere ibi bintu byo kutubahiriza amategeko asanzwe yanditse neza bihagarare.
Icyo cyiyumviro Ndikumana asanga kirashe
ho binama yihuta kuwe ubwo hejuru kuri iki kibazo girashe no gufatirwa mu ngingo abantu bikibuke kinyo nuko hoshora kuba kampanye do sensibilisation iboneka aho bafite amasosiyete y'abashoferi bakaja ngo bakumvishwa hanyuma ragata gufata ingingo z'ibihano ziboneka abapolisi bari babirimo bagashobora kugira amankete bagahanwa biboneka bashobora kurekura ibitune muri icyo gihe utwara polisi do ruraje tugafata ingingo ziboneka atabishoboye bakabuza ashaka atanga imihoho ibintu byose kubana abatwara polisi zo gufata ingufu zikwiye n'abanyagihugu bafashwe bemeye gupakirwa nk'intuzi bacamande nabo nyine abanyagihugu bazofata bo bafata uyu mudu kabarenze umuyoro nabo nyine batabacibwa amande bibe muvuma ya bose.
Inkuru yacu tubirangirize kuri uyu yanditse avuga ati birababaje. Eroje Wikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eloje Wikaneza urakeneye tukiri kuri ivyo rero vy'abantu batwagwa ari benshi modoka atandukanye mu Burundi. Amaso duhejeje gucisha yashu ku mbuga ngurukana bumenyi ha n'ibindi avuga bonye yuko hari amamodoka yoba apakira abarenga umunani mu modoka imwe. Nivyo tuzobandanya tubatohoreza. Modoka imwe yaribwirije kutarenza abantu batanu. Nivyo tuzobandanya tubatohoreza hama tukagaruka ku makoze nshuti bakunzi mari kumwe natwe muri kino kiganiro canyu ayico gwacu iwanyu mu ntara. yakoze Macbili ya Bero yegeranije amajwi hamwe na engineer Justin yamfaje muhinga bw'ivyuma amenyesha makuru bacu bose bakoze igishoboka kugira ngo kino kiganiro cuno musi gishobore kubashikira nabo nyene bakenuye na Lidiane na Hazwe tuzongera ejo nkaho twahereye mandanye kuranirwa mwanyu no muvyanyu ariko saa 10 muze kumviriza muri sanga saa 10 nazibira makuru avugwa mu karere igice saha 1 n'iminota 30 naha makuru azobagezweho kwisi ariko cane cane turaza kwibanda muri Afrika kubganje na hejo ku munsi wa gatano muri kino kiganiro nyene.